Mutazamatwi Ijwi rya Amerika. Kase mu biganiro vyacu vyo kuri isaha kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri micro muri kumwe na Fidèle Niyongabo
na Oriane Tangishaka
ndetse na Claude Kabengera.
Abaturage babajije uko bashimishijwe na serivisi bahabwa zijyanye n'imibereho myiza yabo, usanga mu ntara y'Amajyepfo abanyuzwe cyangwa bashimishijwe n'iyo serivisi bari ku gipimo cya 61 n'ibice 2 ku ijana.
Uwo ni Madame Oster Kaitesi, icyegera cy'umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere, avuga ukuntu serivisi ikogwa mu ntara yo mu mwanuko bw'u Rwanda.
Umutwe uharanira leta ya Kiislam wigambye igitero cyahitanye abantu 22 barimo nabana ni kuri stade ya Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza.
Ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU bijejwe kwitaho impunzi ku isi bibandanye gutangaza ko abantu 2,000 bahunga igihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke no guhohoterwa bibera mu gihugu cyabo.
Perezida wa Tazumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko azakora ibishoboka byose ngo afashe Israel ndetse na Palestina kugera ku mahoro.
Abasirikare babiri bajeje gucugera umutekano bishira mu mpuzamakungu ONU bishwe mu gihugu cya Mali uno munsi wa kabiri.
Aya makuru hamwe na yandi makuru twabateguriye turagaruka ko ku buryo bunonosoye mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Bino twateguriwe na Oriane Itangishaka na mwe na Claude.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yavuze ko azakora ibishoboka byose ngo afashe Israel ndetse na Palestine kugera ku mahoro. Mu nama agiranye na Mahmoud Abbas yavuze ko ashimishijwe n'uko uyoboye Palestine yemeye kurwanya ibikorwa by'iterabwoba. Nta biganiro by'imbona nkubone Israel herutse kugirana na Palestine mu myaka irenga 3 mu gihe bwana Trump yemera ko yaba amasezerano akomeye kurusha ayandi. Uyu munsi ni wa nyuma w'urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'Amerika asura akarere k'Uburasirazuba bwo hagati. Mu karere ka Cisjordania ndetse na Gaza, Abanyepalestine bakoze imyigaragambyo yo kwamagana urwo rugendo. Bwana Trump yavuze ko yagiye i Betlehem aho yagiranye ibiganiro na Bwana Abbas afite umutima urimo icyizere. Yiyemeje gukora ibishoboka byose hamwe n'abandi bategetsi ngo abafashe kugera ku mahoro arambye. Bwana Trump yavuze ko Perezida Abbas yamwemereye ko agiye gukora yitanga ngo bagere kuri iyo ngingo.
Igisirikare cya Amerika kimenyesha ko cishe abagwanyi bakorana na Al-Qaeda muri Yemen bashika kuri 7 aho hari mu bitero byo kugwanya iterabwoba. Ibiro bikuru vya gisirikare kiyobowe na Amerika kijejwe kugwanya iterabwoba muri ako karere bivuga ko ivyo byakozwe kuri uno munsi wa kabiri, aho bagira ibitero byo mu kirere n'ibindi bitero bisanzwe mu kugwanya abo bagwanyi. Amerika imenyesha ko ivyo bitero babikoze bashigikiwe na leta ya Yemen. Uwo mugwi w'abagwanyi utazigwa ACAP mu Cyongereza ufatwa na leta ya Amerika nk'ikibazo c'abagwanyi b'iterabwoba gikomeye. Mu mwaka wa 2010 uwo mugwi wagerageje kurungika imizigo y'ibintu biturika mu buryo bwa posita za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwaka umwe mbere yaho naho barungitse Umar Farouk Abdulhamtala, umugabo aturuka muri Nigeria, guturikisha bombe mu ndege yagana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntara ya Detroit.
Umutwe uharanira leta ya Kiislam ISIS wigambye igitero cyahitanye abantu 22 barimo hafi ya stadium mujyi wa Manchester mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi polisi cyabaruye abandi bantu 59 bakomerekeye muri icyo kibuga cyakira abantu 21. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yavuze yuko abaguye muri icyo gitero bishwe n'imburamukoro zuzuye ubugome. Igipolisi cy'Ubwongereza cyavuze yuko abakora iperereza bakeka ko umwiyahuzi wateye ari wenyine akanapfira muri icyo gitero yaturikije igisasu. w'umwiyahuzi hiturikije marembo y'icyo kibuga isaa 4:35 zo mu Bwongereza ku munsi wa mbere hari igitaramo cy'umuririmbyi w'umunyamerika Ariana Grande. Ministre w'intebe w'Ubwongereza Theresa May yavuze yuko igipolisi hamwe n'inzego zishinzwe umutekano bamaze kumenya umwirondoro uwo mwiyahuzi. Igipolisi cyo kiravuga ko cyafatiye majyepfo ya Manchester umusore w'imyaka 23 bikekwa ko afite ahahuriye n'icyo gitero.
Amakuru avugwa hijyana bino ku isi no kuri Radio ya Amerika arabandanya. Tuje muri Afrika naho ibiro byishira mu mpuzamakungu nibijejwe kwita impunzi ku isi bibandanye gutangaza ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bahunga igihugu cy'u Burundi kubera umutekano muke no guhohoterwa bibera mu gihugu cyabo. Aho ni mu gihe haseri ivuga ko uburyo bwo kwitaho izo mpunzi bugenda bugabanuka. Umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Lisa Shrine i Geneva ku biro bikuru vya haseri niwe bidushikiriza. Shrine ati haseri gabisha ko ibibazo vya politike n'agateka ka muntu mu Burundi biriko biratuma impunzi zisaba ubuhungiro mu bihugu bibanyi. Ivyo biro bitangaza ko abantu ibihumbi amajana 410 bamaze kujabuka imbibe mu myaka ibiri heze. Umuvugizi wa HCR Babar Balosh avuga ko ivyo bitigiri bishobora kwiyongera cyane mu mpera z'uno mwaka. Balosh agabisha ko u Burundi bushobora kuba mu bihugu vya mbere bitatu bifise impunzi nyinshi muri Afrika. Balosh avuga kandi ko HCR imeze kuronswa ibice 2% vyonyene ku mafaranga miliyoni 250 bakeneye mu gufasha izo mpunzi.
Turajya mu gihugu cy'Ufaransa mu butegetsi bushyashya bwa Macron mu gihe cyo kwiyamamaza. Uyu mutegetsi mushya w'igihugu cy'Ufaransa Emmanuel Macron yemeye gusura abasirikare b'Ufaransa mu gihugu cya Mali. Mu minsi mikishize agiye ku butegetsi bwana Macron yashyize Mali ku mwanya wa kabiri mu bihugu by'amahanga agomba gusura, rukazaba rubaye n'uruzinduko rwe rwa mbere ku mugabane wa Afrika. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Paris Maria Galivan aravuga yuko icyemezo cyo guhitamo Mali ku mwanya wa kabiri nyuma y'ibyumweru agiye ku butegetsi bwari uburyo bwo gutanga ubutumwa bweruye ko akomeje umugambi wo kurwanya iterabwoba. Ubufaransa bwohereje abasirikare muri Mali mu 2013 mu gikorwa cyo kwirukana abaheza nguni mu birindiro byabo, ariko ibyo ntago byahagaritse ibikorwa by'ubushimusi, ubwicanyi n'ibitero byakomeje nyuma muri ako gace. Macron yagiye kureba ingabo z'abafaransa igao mu cyumweru gishize aho yanabonaniye na perezida wa Mali Ibrahim Boubacar Keïta. Yemeye uruhare rw'igisirikare cy'Ubufaransa mu gukomeza kurwanya iterabwoba mu gace ka Sahel. Ubufaransa bufite abasirikare bagera ku 400 muri Afrika y'Uburengerazuba mu bihugu bya Mali, Niger, Chad, Burkina Faso hamwe na Mauritania.
Andi naho abasirikare babiri bishira mu muzamakungu oni bajejwe gucungira umutekano bishwe mu gihugu cya Mali kuri uno munsi wa kabiri. Baguye mu mutego watezwe mu micungararo yahitwa Agelok mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu hafi y'urubibe n'igihugu cya Algeria. Ibyo byatangajwe n'ibiro by'ishyirahamwe ONU MINUSMA. Abo basirikare bariko bacungira umutekano bagenda n'amaguru ku birometero 5 umuntu avuye mu gace ka Agelok. Amakuru atangwa n'igisirikare cya ONU yemeje ko abo basirikare bishwe bari mu nteko zijeje gucungira umutekano zikomoka mu gihugu cya Chad. Umuyobozi w'ibiro by'inteko zijejwe gucungira umutekano zishyirahamwe ONU mu gihugu cya Mali zizwi ku izina rya MINUSMA, Mahamat Saleh Anadif, yatangaje ko icyo gitero ciyongeye ku bwicanyi butari buke bwagizwe budatora ku basivile mu ndwi zirangiye. Uwamenyesha ko ubwo bwicanyi atakindi burondera atari gusenya utwiguro two kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cya Mali.
N'ijwi rya Amerika ukomeje kumva makuru avugwa hirya no hino ku isi. Kimwe n'amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Nigeria, ibice binini by'igihugu cya Niger byugarijwe n'ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa ryatewe ahanini n'intambara za Boko Haram. Nta mapfa aratangazwa, ariko kuba atari bake inzara ndetse no kurya nabi birigaragaza. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika uri Idifa muri Niger avuga yuko ari impunzi amagana zicumbikiwe mu nkambi ya Asaga, ni nkambi iri mu birometero bike uvuye aho Idifa, ngo bagorwa no kubona icyo barya ku munsi. Biroroshye cyane kubona impinja zirambitse ku mucanga mu muyaga mwinshi munsi y'amahema zabuze icyo zifungura. imibare iheruka y'ishami rya ONU ryita ku bana UNICEF igaragaza ko abana basaga 12,000 bari munsi y'imyaka 5 bazahungabanywa no kurya nabi muri uyu mwaka IDIFA. Birasaba ko abenshi muri bo bazitabwaho ku buryo bwihariye. Umuryango utanga imfashanyo y'ibiribwa PAM ubarura nibura abantu barenga 1,000,000 bafite ikibazo cy'inzara aha muri Niger.
Umuringoti utwara gaze waturitse mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu cya Nigeria. Ako karere kagizwe n'umutekano muke, karanzwe n'ibitero bitari bike mu kiringo cy'umwaka urangiye byagizwe n'imirwi yitwaje ibigwanisho. Ivyo byatangajwe no munsi wa kabiri n'umuvugizi wa sosiyete y'igihugu y'ibitoro. Ico gitero gishasha ni ca mbere kibaye mu kiringo cy'amezi atari make, kikaba cyagizwe ku munsi wa gatatu ku miringoti itwara gaze ya sosiyete yitwa Nigerian National Petroleum Corporation hafi yahitwa Somani mu micungararo ya Wari, umurwa mukuru w'intara ya Delta. Umuvugizi wa sosiyete y'igihugu y'ibitoro muri Nigeria yatangaje ko igitero ku miringoti itwara gaze cha mejwe n'ababa muri ako karere kwa kari iki kwari igikogwa cyo kugeramira umwimbo wa gaze muri ico gihugu. Ibitero ku miringoti itwara ibitoro na gaze vyibionekeje kenshi cyane cyane mu mwaka w'2016. Yamara akarere ka Delta kari karanzwe n'umutekano kubera ibiganiro byari byarabaye hagati ya leta ya Nigeria n'abaserukira abanyagihugu baba muri ako karere ka Delta kimbura igice kinini c'ibitoro muri Nigeria.
Mbere yuko tugaruka ku makuru mu biyaga binini muri Afrika, reka tuze hano mu Bwongereza. Bakunze cyane Roger Moore uzwi cyane mu gukina yitwa James Bond yapfiriye mu gihugu cy'Ubusuwisi ku myaka 89. Muri filime zirindwi Roger Moore yakinnyemo ari umwe mu kinnyi mukuru yagizwe mukozi w'iperereza zinjije miliyari y'amadolari. Umuryango uravuga ko wacitse intege kubera urwo rupfu rwatewe n'indwara ya kanseri. Roger Moore yatangiye gukina yitwa James Bond asimbuye Sean Connery mu 1973 muri filme Live and Let Die. Akomeza kwitwara neza mu zindi filme zakurikiye mu gihe cy'imyaka igera kuri 12. Roger Moore yitabye Imana azi neza ko yari umukinnyi ukomeye kandi uzi ibintu byinshi.
Radio ya Amerika kuri radio inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88.8 n'ibice bitatu no kuri radio ya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Radio ya Amerika Washington DC makuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Umushikiranganje wa mbere w'Urwanda Anastase Murekezi amaze kugurura inama y'ugwego rushinzwe ubucuruzi mu muryango wa Afrika y'Ubuseruko. Uwo muyobozi avuga ko mu bihe bidatevye umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ushobora kuzohuza ubudandaji n'indi miryango y'ubutunzi yo mu bindi bice bya Afrika. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Assumpta Kaboyi ari Kigali.
Ministre w'Intebe w'Urwanda Anastase Murekezi yatangije inama nkuru ya kabiri ku ishoramari ry'inganda mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Uyu muyobozi yavuze ko intego ihari ari uko ubucuruzi bwahuzwa mu bihugu byose bya Afrika. Ibi byose ngo bigomba kugerwaho mu gihe gahunda zo guteza imbere inganda z'imbere mu bihugu bya Afrika zivuye mu mpapuro zigashyirwa mu bikorwa. Ni imvugo idatandukanye cyane n'iy'umunyamabanga mukuru wa gashami Karoni gashinzwe inganda, kuko nawe yasabye abanyafurika babishoboye gukuraho iby'urwitwazo ngo ahubwo bagashora amafaranga mu nganda. Kugeza ubu uruhare rw'inganda mu musaruro mbumbe w'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba ungana n'10%. Intego iriho nuko mu mwaka w'2032 uruhare rw'inganda mu musaruro mbumbe rwazaba rugeze ku musaruro ungana na 25%. Ministre w'Intebe yavuze ko kugira ngo iryo terambere ry'inganda rigerweho muri aka karere hakenewe gukorera hamwe. Iki kifuzo gisa n'igitazagerwaho 100%, ko kugeza ubu hari ibihugu bimwe bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba byahagaritse ubucuruzi hagati yabyo. Hagiye gushira umwaka igihugu cy'u Burundi kibujije abaturage bacyo gukorera ubucuruzi mu Rwanda. Kuri Ministre w'Ubucuruzi n'Umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba w'u Rwanda François Kanimba ngo ibi bigira ingaruka.
Igihe ntekereza yuko a political statement nkingi nta gushobora kuvuga yuko nta impact ifite. Yabe kwari gusa kuvuga yuko umwanzi ari u Rwanda ariko batanafata n'ibyemezo yo kubuza ibicuruzwa bisanzwe kwambuka imipaka nubwo babwiye yuko ibihugu byangana ariko abaturage bashobora gukomeza bagacuruza ubu rero nta wabihisha igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo bamaze mu makimbirane umutekano mukeya bigomba kuba byaragize ingaruka zikomeye cyane mu bushobozi bwo guhaha birumvikana ngo natwe hari ibyo twashoboraga kugurayo ariko igihe abantu batitagadura kugira ngo bajye kureba uko isoko rimeze n'ibyo bagurayo ushobora gusanga ibyo twaguraga bimwe na bimwe dusigaye tubikura ahandi aho kubikura i Burundi.
Mu bitabiriye inama harimo imiryango myinshi y'ubucuruzi itandukanye, abacuruzi bo mu bihugu bigize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba n'imiryango nterankunga mu by'imari. Usibye gushaka gukorera hamwe kw'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba, iyi nama izanaganira ku gushyiraho amasezerano y'Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, kurebera hamwe ibidindiza ibyemezo bimwe na bimwe biba byafashwe hagati y'abagize uyu muryango, bigatuma inganda zigenda gahoro n'ibibazo by'imari mu gufasha inganda kubona inguzanyo ndende. Inama ya mbere ku by'inganda iheruka kubera muri Uganda mu myaka ibiri ishize. Iyi nama ijikurikira y'abakuru b'ibihugu bigize Umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yerutse guteranira Dar es Salaam muri Tanzania tariki ya 20 z'uku kwezi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru mu Rwanda. Kandi abayoboye urwego rw'abajeje umutekano ku rwego rw'igihugu bafatanije n'inzego za leta kuri uyu wa kabiri basavye umutekano mu ntara yo mu Manuko kurushaho guha abanyagihugu serivisi nziza zituma barushaho gutera imbere. Ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Iyi ni inama yahuje urwego rw'inkera gutabara n'abandi bafatanyabikorwa mu ntara y'Amajyepfo kuva ku ntara kugeza ku kagari. N'insanganyamatsiko igira iti uruhare rw'inkera gutabara mu gusigasira ibyagezweho no guteza imbere intara y'Amajyepfo. Barimo inzego za polisi n'iza gisirikare mu nzu mberabyombi y'icyahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda iruhande. Ni inama ije mu gihe hariho ubukangurambaga kuri gahunda ubutegetsi bwise nk'uwikorera, aho bukangurira buri muntu gutanga serivisi uko bikwiye nta yandi mananiza. Ubutegetsi buravuga ko gutanga serivisi mbi kuri rubanda birushaho gutuma badatera imbere, bagasaba ko aba bahoze ari abasirikare mu ngabo z'u Rwanda n'abandi bakibirimo babana n'abaturage umunsi ku wundi barushaho kubaha serivisi nziza kugira ngo barusheho gutera imbere. Madame Usta Kaitesi, umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere, aragaragaza mu buryo bw'imibare uko serivisi itangwa mu ntara y'Amajyepfo.
Abaturage babajije uko bashimishijwe na serivisi bahabwa zijyanye n'imibereho myiza yabo, usanga mu ntara y'Amajyepfo abanyuzwe cyangwa bashimishijwe n'iyo serivisi bari ku gipimo cya 61 n'ibice 2%. Ibyo bituma rero abaturage bacu batanyuzwe n'icyo gipimo bigira ingaruka mu gutera imbere kwabo, kuko iyo umuntu atanyuzwe n'uburyo serivisi agenerwa zikorwa no kureba imbere kwe biragorana.
Muri iyi nama, umugaba mukuru w'inkera gutabara ku rwego rw'igihugu General Fred Bingira yahamagariye inkera gutabara zo mu ntara y'Amajyepfo gukomeza kurwanya akarengane, ruswa ndetse no kurwanya icyari cyo cyose kiganisha ku gutanga serivisi mbi ku baturage. Yibutsa ko bamwe muri bo mu gihe batanga serivisi mbi bibwira ko hari uwo bahima ari bo ba mbere byagiraho ingaruka igihe haramuka habaye impinduka mbi.
Mwebwe rizajya muri private corporal sergeant restaurant captain habaye impinduka bikaba bibi uwababara nini. N'uyu munsi iyo ngiye kuva i Kigali ndaza government kama military police convoy bagenda bamerekeje imodoka bakingura ibibagira batya umukozi wa government nagera mu rugo bagakingura amarembo nkirira mu nzu nkashyira nafunga urugi rwa metalike hanze hakajya military police kandi wowe urindwa nini. Bamwe ugasanikanya amabati ugashyiraho n'imiyenzi n'iki ubundi yaza kwita mugera atya akinjira iwawe mu nzu aho ndyamye mfite imbunda wo ufite umuhoro ubu uyu mundi nini urahimenya kwa gavana kuki tutakwiye kureba ibibazo ko bitureba twese ntabwo bireba meya.
Ku rundi ruhande hari zimwe mu mbogamizi zikigaragara mu gutanga serivisi byumvikana ko bitareba urwego rumwe. Abaturage ngo hari ubwo inzego z'ubutegetsi zibasiragiza bikarangira ziyambaje inkera gutabara ku bibazo rimwe na rimwe nazo zidafite icyo zibikoraho. Uyu arafatira ku bibazo byakunze kumvikana muri gahunda y'ubwisungane mu kwivuza mituelle de santé.
Hari umuturage uzaga kukubwira ati "Je natanze mituelle de santé njya kuyandikisha ku kagari. Ku kagari ikarita zanjye sinazibona kugeza na none anga nkaba nzibonye ubu ngubu. Nivuje nkoresheje imitungo yanjye ku ruhande nyamara mituweli na raitanzi. None wa makarita nyawonye muruku kwa gata. Kanda rarangira muruku kwa gata. Isungu uvu mkwezi kwa kari ilwi zonjera nangandi. Iseni nyatanga nanona gafubusa kukona ya mbele ya mfili usa. Uguna wandi mkufayo chawa na wandi mkujaji. Chikavichi wazo kuwera yuko hali uchiweneri jisumizu. Ipyoni muruku ya rugwa serevise zitarinzizi. Na wakaza kuwa zichochi wazo. Ese mkugo tukwa musumiziki. Ese mwebwe mwicaye aho ngaho murateganya kuzagikosora muto.
Kuri ibibazo madame Marie Rose Mureshya Nkwano guverineri w'intara y'Amajyepfo akizeza ko bagiye kubikurikirana kandi ko ibyo mu mwaka uzabyo ngo nta bibazo bikigaragaramo.
Babaye baratanze abafaranga y'umusanzu bakayuzuza. Yaba ari ikibazo gikomeye abaye yaruzuje n'umuryango we ntibamuhikarita cyaba ari ikibazo twakurikirana tukabenya impamvu. Ariko icyo nabiteza no kuba ngubu bari guhita babona amakarita.
Gahunda yo gutanga serivisi nziza ku baturage ubutegetsi bw'u Rwanda bushyizemo ingufu ahanini birashingira ku gipimo bwari bwarihaye ariko bigaragara ko bigoye kuzakigeraho muri iyi gahunda. Ikigo cy'igihugu cy'imiyoborere RGB kiravuga ko muri gahunda y'imyaka 7 na gahunda y'imbaturabukungu DPRC ya kabiri bwari bwarihaye ko 2018 zatangira abanyarwanda bishimira ko bahabwa serivisi nziza ku gipimo cyo hejuru ya 80%. Magingo aya baracyari kuri 67% kandi iminsi yirasane yarangiye. Urwego rwa serivisi mu mwaka ushize wa 2016 nirwo rwaje kwisonga muzagize uruhare mu bukungu bw'u Rwanda kumuza ndingo ya 48% kubw'imibare y'ikigo cy'igihugu kibarurisha mibare. Nubwo bihagaze bityo RGB komeza gushimangira ko ruri mu nzego rubanda barushaho kwinubira kubera uburyo bagezweho gahunda zo kubateza imbere. Nka gahunda yagira inka mu Nyarwanda RGB ivuga ko mu gihugu hose bayinenga kuri 32% kubera uburyo ikorwa mu budaca mu mucyo. RGB gaheraho isaba ko buri wese mu gutanga serivisi nziza yabigira ibye. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika ibutari mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa kabiri abashinga amateka b'umuryango wa Afrika y'ubuseruko batanguye kwiga amafaranga umuryango uzokoresha mu mwaka uza. Naho biri uko ibihugu byose ntibiraheza gutanga intererano yavyo y'uyu mwaka, ni mu gihe bitegekanijwe ko uzorangira muri uku kwezi kwa gatandatu kuza. Ninguru yumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari yarusha.
Inama nshinga amateka y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko ibona ko bibabaje kubona itanguye kwiga integuro y'amafaranga uwo muryango uzokoresha ku mwaka uza, kandi n'uwo mwaka ibihugu bitaraheza kuriha intererano yavyo. Honorable Martin Duwimana ari mu mugwi w'abashinga amateka bajeje kwiga iyo integuro avuga ko atansiguro bifise.
Nta siguro dufise, ico tuzi nuko muri uyu mwaka turangije twagize ingorane zikomeye kubera yuko uburyo bwari bwategekanijwe ko buva mu bihugu bigize uno muryango wa Afrika y'ubuseruko ari bimwe muri byo byagoye uriha amafaranga gutanga amafaranga byiyemeje gutanga, bituma rero ibikorwa bimwe bimwe bihagarara. Twarabivuze kenshi, ni kibazo gikomeye cyane.
Mu bihugu bitano Ubuganda buza mu kibanza cya mbere, nibwo bwatanze menshi ibice bigira ku 91% vy'amadolari arenga gato imiliyoni 8 igihugu kimwe kimwe kibyirizwa gutanga. Hakurikira igihugu cya Kenya catanze ibice bigira kuri 52%, ubwa gatatu haza u Rwanda n'ibice 48%, hanyuma igihugu cya Tanzania kimaze gutanga ibice 30%. Uburundi nta na 10 bwatanze uno mwaka, buracafise kandi n'ibirarane byo ku mwaka wahera ideni rikarenga imiliyoni 9 z'amadolari ya Amerika na yarenga gato imiliyaridi 23 y'amarundi. Mu kwezi guheze wari umushikiranganji ajejwe yinjira ry'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Leontine Nzeyimana imbere yuko asubirizwa yari yatanze siguro z'ivyo birarane.
Ku Burundi rero kubera muri azize tutangura umwaka w'amafaranga mu kwa mbere, nk'ubunye turi muri semestre ya mbere mugabo ubo bari muri trimestre ya nyuma, turatandukanye dutanga ingene bigenda ku mwaka w'amafaranga wacu ingene bigenda mugabo twamye dutanga gutya nyine nta kibazo. Yesi no vyita ko ari birara ni kurusha abandi, ahubwo ni declaration y'imyaka y'amafaranga. Turize ko bizova mu vuba kubera turashaka tubibaza yuko bizova mu vuba.
Inama nshinga amateka yashikirije nico gise impanuka zashikiye amafaranga make yaramaze gutangwa n'ibihugu bitandukanye. Muri izo mpanuka harimo ikoreshwa nabi hamenetsa gugwa ryayo, vyatumye abashinga amateka batuma ubutwari yo nama nshinga amateka kubwira inama y'abashikiranganji yerekane icegeranyo cingene ayo mahera yakoreshejwe ku mwaka uri kurahera imbere y'uko atogwa ayandi.
Kibazo cari cabajije kwa kumenya neza ho iyo dossier y'ukuraba ingene amafaranga canke uburyo bwakoreshejwe muri uyu mwaka canke mu myaka iheze aho bagejeje kuciga abashikiranganje bo twayibajije kandi tubasaba yuko bobi nyarutsa kuko ni ibintu by'inkora mutima kuko turazi yuko nabo nyene babibonye bagaca bashiraho umugwi wo vyiga turazi yuko umugwi washizeho wagize icegeranyo twariko rero tusaba yuko ico cegeranyo cyo kwigwa n'ingoga kugira ngo mu minsi yavuba imbere yuko aya mayenga biri arangira tuba twarunse inyishu turavyizeye kubizokunda
abashinga amateka bafise ikiringo c'indwi zibiri kugira ngo babe batoye iyo nteguro y'amafaranga azokoreshwa kuva mu kwezi kuruza kwa gatandatu gushika nk'ico gihe mu mwakuza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani niyo nama ya nyuma bagize kuko bazorangiza ikiringo cabo mu ntango z'ukwezi kuza kwa gatandatu hakaza abandi bamaze mbere no gutorwa mu bihugu bitandukanye bigize uwo muryango Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Leta Kiislam yiyitiriye igitero cyahitanye abantu 22 barimwo n'abana mu kibanza cha Manchester Arena mu gihugu cy'Ubwongereza. Igipolisi caharuye abandi bantu 59 bakomeretse muri cyo kibuga cyakira abantu 21 muri antunga. President wa Amerika Donald Trump yavuze ko yuko abaguye muri cyo gitero bishwe ni mburakimazi zuzuye urwango. Umunyamakuru Claude Kabengera amaze kuvugana na Mark Kirura umurundi aba i Manchester aba hafi ku minota 15 yahabereye ico gitero.
Mark, ukurikije umwanya uri hagati yaho ibyo byabereye naho utuye wowe wahise ukoze iki byagenze gute?
Icyo kibombe giturika naho nari mbaje we sinashobora kubyumva narije hari no masaha yitereye amasaha abantu benshi bari bamaze kuryama ariko abari hafi mu cyungara yaho batubwira yuko cari kibombe cyaturitse gose biteye ubwoba murumva yuko cyanahitanye n'abantu batari bake. Hama ikindi naco no kubwira nuko uyu munsi igihe cy'isaha 12 z'umugoroba abarundi baba hano mu gisagara cya Manchester baja kwifatanya n'abandi banyagihugu bo ngaha muri iki gisagara cya Manchester mu kujana urugori rw'amashugwe aho habereye iryo bara kugira ngo bifatanye n'abandi banyagihugu mu kwiyamiriza ubwicanyi mwe n'ubu.
Ubu muri aka kanya gifashe gute? Ndumva uri kugenda uri mu nzira, urabona umutekano wifashe gute? Ahabera icyo gitero hameze gute? Abaturage ubwabo urabona hameze gute?
Kiretse icyo kibanza nyene cabereye mushareke ibereyemo icyo gitero, ahandi hose aho nashoboye gushika aho natembereye ubuzima buriko burabandanya, imodoka ziriko ziragenda, amaduka aruguruye. Nakuvuga yuko ahanini biboneka yuko naho abongereza twese tubabaye kubera ubwo buzima bw'abantu n'abantu benshi cyane, ariko biraboneka yuko ntibihebuye na gatoyi, ubuzima burabandanye.
Urabona umutekano kugeza uwifashe gute nyuma y'icyo gitero?
Ubwoba nibwo bura, kandi n'inzego z'umutekano kuva ejo izo ngorane zigishika zaciye zihashika hakiri kare, ukababona ko ari abantu bagabye bafite inkoho mu minwe bagabye. Ibidasanzwe bimenyerewe ko mu gihugu cy'Ubwongereza ubona umupolisi afite inkoho mu minwe, kenshi abapolisi batembera bacungera umutekano wa nkoho bafite, ariko ejo urabona ko bagabye. Mbere bashobora kuba ari n'abantu biteze yuko aho bahashobora kuba n'izindi ngorane mu bindi bibanza. Ubu rero igipolisi kiriko kirabandanya gucungera umutekano gikoresha n'indege, twabonye indege ziguma zizunguruka kuva ku munsi w'ejo. Igipolisi kiriko kirakora akazi cyane.
Hari umubare w'abapolisi biyongera mwigeze mubona mu bice wenda mutuyemo? Hari ugusaka kwaba kwabayeho se?
Nabyumvise mu bice bimwe bimwe nkaho bita Oldham, ariko sinashoboye kuronka umuntu yo kwemeza ayo makuru ko hariho abantu ariko baragikoresha ariko kirasa n'igisaka abikekwa ko babakoze ubukozi bw'ikibi.
Yari mugenzi wacu Claude Kabengera yavugana na Mark Kirura murundi aba mu gisagara cya Manchester. Amakuru twari tubafitiye kuri isahani yagarukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze kudutega amatwi. Kuri mikoro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Oriane Tangishaka ndabashimiye
na Claude Kabengera.
Mugire umugoroba mwiza mwese.